Ubu naho turabiga icapu ca 15. Aha abakristo baja hose baguma bavuga ijambo ry'Imana, maze abizeye bakaguma bagwirira. Nuko abakuru b'abakristo bari Yerusalemu bamaze kuvyumva, baca barungika Barunaba kugira ngo aze kubafasha. Nuko Barunaba amaze gushikayo, yatanguye kubona yuko ibikorwa ari vyinshi cyane, aca asaba Paulo yuko yogenda kumufasha. Kandi agezeyo bigenda neza, abakristo baguma biyongera. Umunsi umwe abarongozi b'abakristo bari ko barasenga, maze Uhoraho avugana nabo, aravuga ati, nimuntoranirize Paulo na Barunaba kugira ngo ndabatume igikorwa bakwiye kunkorera. Muri iki gicapu mushobora kubona ba barongozi bariko barasenga barambitse ibiganza kuri Paulo na Barunaba kugira ngo babarungike. Paulo na Barunaba ntibijanye bonyene kuja kuvuga ubutumwa. Hari abandi bakristo b'i Antiyokiya baciye bajana nabo. Ntibagiye bonyene, ariko bajanye n'amasengesho y'abakristo bo muri Antiyokiya, kandi barabafashisha n'ibindi bakeneye nk'imfungurwa kugira ngo babamare ubukene. Bagenzi banje, natwebwe abakristo bo muri iki gihe niko dukwari dukwiye kubigenza, tukarungika abavuga butumwa bacu bakagenda mu bindi bihugu kuvuga ijambo ry'Imana. Yesu yatanze itegeko kubizeye bose ko bakwiye kugenda mu mahanga yose bagahindura abantu bose abigishwa. Icyo cagezwe nticahawe abizeye bamwe gusa, nica abizeye bose. Dukwiye kurungika abavuga butumwa kandi tukaraba yuko bafise ibibakwiye. Dukwiye kandi kubasengera twizeye. Mbega ivyo ishengero ry'iwanyu rirabikora? Ntiwiyumvire yuko arakazi k'abanyamahanga gusa bava mu bindi bihugu, ariko kandi ni igikorwa c'iwacu natwe.